Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe kazi makuru yo kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya ndwi nzero mwaka w'2023 aya nayo tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Ibiziga by'abasirikare b'u Burundi birenga bitanu bavuye mu ntambara ziriko zibera muri Congo byaraye bishikanywe Bujumbura n'umugwi w'abasirikare bajejwe gutabara, abandi barenga cumi bakaba barakomeretse mu ngwano bavuga ko zabahuje n'umuhari FNL. Abanyagihugu nabo bo mu gisagara ca Bujumbura bategerezwa guhindura inyifato kugira bashobore guhangana n'ikiza ca korera camaze kwibonekeza muri ico gisagara. Muraza kumva impanuro zitangwa n'uwanonosoye ibijanye n'indwara zandukira, aho asaba abari mu gisata c'ubuvuzi kwegeranya amakuru yose bafasha kugwanya ico kiza. Muri aya makuru kandi muraza gukurikira ikiganiro ku isoko c'urunani rw'amaradiyo nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu. Uyu munsi ico kiganiro kiza guhagarara kwigaruka ry'abana bo mu ibarabara mu bice bitandukanye bigize umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Kaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa, duhere kubijanye n'umutekano muke. Umugwi w'abasirikare bajejwe gutabara bo muri batayo ya 64 ya Tumis imaze iminsi ivuye mu gihugu cha Somalia baraye bashikanye ibiziga birenga bitanu by'abasirikare baguye mu gihugu cha Congo n'abandi bakomeretse barenga cumi. Abasirikare b'u Burundi bari mu ntambara ziriko zibera mu buseruko bwa Congo mu ntara ya Kivu yo mu manuko, aho bavuga ko batanye mu mitwe n'umuhari FNL wa Loise Nzabampema mu bice vya Naombi biri mu ishamba rya Itombwe. Inkuru twateguriwe na Bonfils Niyongere.
Abasirikare baje gutabara bo muri bataya ya 64 ya Atimis bakabashitse mu gicugu cyo kuri wa gatanu shiro gatandatu mu ikambi ya Gatumba bavuye mu gihugu cya Congo, bakaba bahamaze umwanya muto cyane bacabandaniza mu ikambi ya Desea Passive iri mu Rukaramo bita Guantanamo. Amasoko ya Radio Inzamba gateka kawe akamenyesha ko ibiziga by'abasirikare birenga bitanu bari bazanye byaciye byakirwa mu buruhukiro bwa gisirikare biri muri Desea Passive bita Guantanamo. Ubwo buruhukiro bukaba bugizwe n'amakontenera kanyisha yasizwe ahiguantanamo n'abasirikare bo mu gihugu cya Nepal n'abasirikare mu gihugu cya Afrika y'Epfo bahoze bari mu rwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungoni mu Burundi ONUB. Abakomeretse bakaba baca bajanwa mu bitaro bitandukanye by'igisagara cya Bujumbura harimo n'ibitaro bya gisirikare. Abandi babakomeretse batababaye cyane bakaba bandanya kuvurirwa mu ikambi ya Desea Passive bita Guantanamo nk'uko ayo masoko mu gisirikare abandanya byemeza. Abasirikare bakaba baguye mu ntambara ziko zibera mu ntara ya Kivu yo mu manuko ahitwa Itombwe zatanguye ku munsi wa kabiri. Izo ntambara zikaba zihuza abasirikare b'u Burundi bari kumwe n'imbonerakure hamwe n'abasirikare ba Congo FARDC bakaba batana mu mitwe n'umuhari wa FNL wa Loise Nzabampema. Mu itangazo ryashyizwe ku mbuga hwaniro umuhari FNL uvuga ko watanye mu mitwe n'aba basirikare ubaka inkoho yo mu bwoko bwa mitrailleuse hamwe n'inkoho zishika zitanu zo mu bwoko bwa Kalashnikov AK-47 n'amasase yazo. Naho abo barobere ba FNL bavuga ko atacu batakaje muri izo ntambara. Amasoko ya Radio Inzamba mu gisirikare amenyesha ko batakaje ariko mpande zose n'ahatabitigira inyezi n'abatanga. Ayo masoko nyine mu gisirikare avuga ko abasirikare b'u Burundi basaba abarongoye igisirikare gutegura neza umukando bita indemnité spéciale ku basirikare bagenda kugwanira mu gihugu cya Congo. Uruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe twagerageje kurondera kuri telefone Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi kugira ngo icyo avuze kuri ayo makuru ashyikirizwa n'abasirikare ariko ntitwashoboye kumuronka.
Arakoze Bonfise Niyongere, amakuru adushikire muri kano kanya atumenyesha ko abasirikare bose hamwe baguye muri izo ngwano ari 11. Twananirize mu ntara ya Kayanza. Umwana w'umuhungu w'imyaka 13 afungiwe kuva kuri uyu wa gatanu mu gashoki igipolisi muri komine ya Kabarore intara ya Kayanza. Akaba yafatanywe ibiro bitatu z'ubutare bivugwa ko yagira shore muri kimwe mu bihugu bihana urubibe n'u Burundi. Akaba ariko agirwa ko amatohoza kugira abari bamurungikanye ubwo butare bamenyekane. Inkuru tubaza Evelyn Mukeshimana.
Uko amakuru dukura muri komine Kabarore bimenyesha, uwo mwana avuka ku musozi Munege muri komine ya Kabarore. Yafashwe n'igipolisi kimusangana ubutare bwo mu bwoko bwa Coltan utekeye mu isashe imeze nk'ijya itegegwamo ivyema. Akaba yari yabwiboheye ko munda acarenza ko impuzu yari yambaye. Aho yafatwa yari ageze ku musozi Kivuvu, igipolisi kikavuga ko uwo mwana yari ashoye ubwo butare mu gihugu kimwe mu bihanuriwe n'u Burundi. Igipolisi kimenyesha ko kiriko gikora amatohoza kugira abari barungikanye uwo mwana ubwo butare bamenyekane. Aho muri komine Kabarore hakaba hakunda kuvugwa abantu bafatwa mu bikorwa by'urudandazwa rwa magendo rw'ubutare, ikawa n'ibifungurwa. Hakaba ata mezi arenga atanu yarahaciye, hari abagore babiri bafashwe muri ubwo buryo mu gihe nabo nyene bari biboheye ko ubutare munda.
Arakenuye na Evelyn Mukeshimana. Tubandanye mu gisata c'amagara y'abantu. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bategerezwa guhindura inyifato kugira bashobore guhangana n'ikiza ca korera camaze kwibonekeza. Ukugwanya ico kiza kiva ku mwanda ahanini bikaba bihagaze ku guhindura inyifato mu bijanye n'isuku. Izo ni impanuro za Komeko Nakuze, umuhinga mu bijanye n'amagara y'abantu, akaba abivuze inyuma yaho umushikiranganji w'amagara y'abantu amenyesheje ko ico kiza camaze gushika mu bice bimwe bimwe by'igisagara cha Bujumbura. Agasaba abari mu gisata c'ubuvuzi kwegeranya amakuru yose yobafasha kugwanya ico kiza. Tumukurikire.
Ugiye kubiraba ne kuva mu 2019 hagiye haboneka abagwayi bakorera hirya no hino mu makaritsiye. Uyo nka yose ari ku mu gisagara cyane cyane amakaritsiye ubona arimo abantu benshi kandi baciriritse bakenye, niho usanga yizigiye kuko haba hariho isuku rike. Ugasanga n'abantu ni benshi, hanyuma mbere ugasanga ntibagira ibitwita itunganywa ry'ibisagara, no kuvuga kuzana amazi meza, gutwara amazi yakoze ajya abantu bakoresheje, ugasanga ntatwagwa neza kujya kubaka ibisagara. Ivyihuta nuko ujya korera mu kuyigwanya, nimwe mu turwanya izindi ndwara zose zirukanga zijyaduka, ni ukwihuta kandi ukabikorana ubushakashatsi n'ubuhinga, mu nyuma hagakorana n'amasegiteri menshi araba iby'ibisagara, araba iby'amagara y'abantu, araba bajya barongozi. Ni ukuvuga ikibazo cy'intwaro bwa mbere baramenyeshwa, bakamenya n'uko icyo kiza cyabimiranye kandi bakabibona bunyine, kandi bakamenya n'icarico yakigishwa ingene bacirinda, kandi nabo bagakurikiza izo nyigisho bahawe uko nyine, mugabo bakahabwa n'ibikoresho kandi bakabikoresha neza. Ni ukuvuga nakubwiye bagahabwa bya bikoresho byo mu nzu kugira ngo bagire amazi meza, bongere bakarabe neza n'isabuni baba bahaye, hanyuma bakafuka neza indya isaza zigiye ko, mu nyuma bagakoresha utuzu twa sugumwe bakanadusukura, hanyuma bakadufuka kugira ngo zazi ntizo ziradumira yo ngo zigaruke zije mu mazu yabo, hanyuma baje bahave zibanduza kuko nazo ziratwara ijya migera ku maguru iyo zagiye mu tuzubaso gukunda. Ni ukumenya yuko iyo ndwara yandukira gukora mu kanwa wakoze ku mwanda mukuru canke wakoze umwanda w'urwayi.
Mu gihe rero amakaritsiye atari make yo mu gisagara cha Bujumbura avugwamo indwara ya korera kubera ubukene bw'amazi meza, umuyobozi w'igisata cy'amazi n'ishyirahamwe Hajidezo Innocent Nkurunziza avuga ko ivyuma n'ibindi bikoresho bitanga amazi bishaje kandi ari bike uravye ubwinshi bw'abantu bakeneye amazi. Asigura ko hakenewe amafaranga y'amarundi arenga imiliyaridi 24 kugira binagugwe, hanyuma abanyagihugu bose bo mu gisagara cha Bujumbura bashobore kuronka amazi meza. Tumukurikira.
Bigaragara yuko akahise ka sekteri y'amazi tugaheruka neza neza kugira infrastructure fadika umwaka w'igihumbi kimwe n'1984 kuburyo bigaragara yuko yaba matiyo ari mato mato yaba bijya bigega ari bito bito imyaka n'ishanu tubwiriza gushira mu ngiro indi migambi minini iza kumara inyota no gushika ku biharuro twaharuye duharuye igisagara cha Bujumbura haraba abakibamwo n'abagitemberera buri munsi kugira amango twikurikije ibaruro dukura muri cyago gusanzwe bwikurikirana uruza n'uruza rw'abantu istebu cyangwa n'ibintu ruratubara yuko ngawe Bujumbura twakwitaho gurunsa amazi buri munsi abantu bangana n'imiliyoni n'ibihumbi amajana abiri rero abo bantu mu kahise ka 2024 ntabwo igaro cyari kimeze uko twari ku gice cyabo no kuvuga ubutu duhamagarwe kurondera umwimbo wikubye kabiri rero amango dufise imigambi ifadika imwe ikiri mu nyandiko iyindi nayo twamaze gutanguza ivyigwa kuko nko mu mpera yo ku kwezi twiteze abahinga tuzofashanya nabo kugira twubake novuga ko integuro nziza igisagara cha Bujumbura n'igisagara cha Gitega twarateguye imigambi mugabo igihaze uno munsi tubona uburyo bwo kugira ibyo bikorwa twateguye bije mu ngiro ari bwo buhaze kugira dushike ku nyota ya bene Burundi haba ngambi igisagara cha Bujumbura ndetse n'umugogo hagati dufise igisabo cihuta cy'amafaranga yababa imiliyaridi 24.
Inasanga Nkurunziza umuyobozi w'igisata cy'amazi muri Regideso ivyo akaba yabivugiye kuri radio Isanganiro kuri uyu wa gatanu.
Inzamba
tubandanye aya makuru kuri iyi nkuru iciye ku masonga mu gisata cy'intwaro. Kuri uyu wa gatandatu niho hari hategekanyijwe amatora y'usubirira mu santere wa komine Bugarama yo mu ntara ya Rumonge. Aya matora ntiyabaye akiba. Amakuru ava aho muri komine ya Bugarama avuga ko abaje inama baturuka mu mugambwe CNL banse kwinjira muri ayo matora. Imvo batanga kukaba ari uko umwe muri bo yinjiye kandi yaravuye muri uwo mugambwe bagasaba ko asubirizwa bikaba bitaraba. Uwo mustanteri wa komine Bugarama co kimwe n'uwa komine Buyengero na Rumonge bose bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura bagirijwe kunyuruza ibikoresho byo kubaka amashure muri iyo ntara byari byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Hampande yabo hari n'umuhanuzi wa Buramatari yarajejwe ubutunzi nawe nyene afunzwe. Abanyagihugu nabo bo muri komine Nyanzaraki ntara ya Makamba baranegura ukuntu ikibazo c'uburongozi bwa komine yabo kiriko kifatwa minenegwe n'inzego z'igihugu. Ibyo babimenyesha inyuma yaho inama umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yaritegekanijwe kuri uyu wa gatandatu isibijwe atasiguro zitanzwe. Ido Nido na Josephine Jones Nkunzimana.
Abanyagihugu bavuga ko ibikorwa byose byari byahagaritswe babibwirwa bariko bitegurira inama umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yari kubera ku kibuga cy'umupira w'amaguru cy'iyo komine. Bakavuga ko bari bararitswe babwirwa ko basidukana n'iyonka kugira bashikirize ibibazo bitandukanye bihanze abanyagihugu bo muri iyo komine. Ivyo ngo byatumye amatora yarategekanijwe mu isengero Ezebu ku munsi wa kane igenekezo rya gatanu nzero asubizwa inyuma ku munota wa nyuma na Françoise ngo zirazana arongoye intara ya Makamba. Imvongo kukaba kwari kugira ntihaduke injyane ku mpande zimaze umwaka urenga dushamiranye muri iryo shengero kandi hari yitezwe umushikiranganji. Abanyagihugu bakavuga ko bari biteze ku umushikiranganji aza gutorera umuti inyinyurana rimaze iminsi hagati y'indongozi z'inama Manzo Jambo y'iyo komine hamwe n'abajenama bayo. Abatari bake bakibaza ko hashobora kuba hari hamwe mu bihangange byoba bitagomba ko makosa abarongoye inama Manzo Jambo ya komine Nyanzarake bakoze atoja habona. Aho n'inyuma yaho Marie Gorette Irankunda arongoye iyo komine, Prudence Kabura arongoye inama Manzo Jambo hamwe n'icegera ciwe ciza Elias Batazirambirigi bamaze iminsi bitaba muri parike ikukira Sentare isubiramo imanza ya Makamba hamwe no muri Sentare igwanya ibiturire mu gisagara ca Bujumbura ku bunyonyezi bagirizwa n'abagize inama Manzo Jambo. Abo bose uko ari batatu bakaba baherutse kubagozwa mu mabanga yabo n'abajenama y'iyo komine ya Nyanzarake ku mvo z'uburongozi bubi harimwo ubunyonyezi bw'amatungo.
Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro ku isoko uno munsi ico kiganiro kiza guhagarara kwigaruka ry'abana mu ibarabara mu bice bitandukanye bigize ugungwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ikibazo gisa n'icarengeye inzego z'igisagara ca Bujumbura ku isoko mugishikirizwa na Pierre Gahungu.
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Naho leta yafashe ingingo yo gukura abana basega mu ibarabara, abo bana ntibatebye kugaruka. Uno munsi bakaba basubiye kwibonekeza ku bwinshi mu mabarabara y'igisagara cha Bujumbura. Ibiro by'igisagara cha Bujumbura biriyemerera ko ico kibazo gisigaye kibarengeye baze barakirungitse muri leta. Iyo nayo bakayisaba yuko hokubakwa hagati mu gihugu ibigo byakira abo bana. None umuzi w'ico kibazo wari uyuhe kugira kizoronke umuti urama? Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo ry'indwi nzero umwaka w'2023 mukagishikirizwa na jewe bya Gahungu Kaze. Ibiro by'igisagara cha Bujumbura bivuga ko ikibazo cy'abana bo mu ibarabara kibarengeye. Mu kiganiro yahaye televiziyo y'igihugu, Jimmy Ndayishimiye, umuhanuzi w'umukuru w'igisagara ajeje umutekano, avuga ko batagishobora kucifasha.
Ntamere ya Bujumbura icyo kibazo kisa nkaho kiriko kiraturengera kubera abo bana baba mu ntara zitandukanye, si ukuvuga ko ari abana bo ngaha muri mere ya Bujumbura. Nico gituma twebwe ndetse icyo kibazo twamaze gushikiriza inzego zidukurira kugira kibe ikibazo cy'igihugu bagifate mu minwe, hanyuma twarashikije n'icyumviro yuko leta yoshinga ibigo kandi cyane ibyo bigo bikaba hagati mu gihugu, abo bana bagashigwamwo ndetse kugira bategurirwe kazoza keza, bakabigisha imyuga, bagashyiramo imyuga mu ibyo bigo, abana bakiga imyuga. Ikindi cya kabiri, urabona imihe bamaze mu ibarabara usanga bamwe barataye n'ubuntu, bagasubira kandi bakigishwa indero runtu, indero y'abarundi, kugira abo bana baze bave muri izo bigo basohoka bazi imyuga baje gutegura kazoza kabo.
Kwigenekerezo ryandwi mu kakaru umwaka uheze, abasega bakuze barenga amajana abiri n'abana 90 barahagaritswe mu mabarabara y'igisagara cha Bujumbura inyuma y'ingingo yafashwe na leta hagati mu kwezi kwa gatandatu ibasaba kuva mu mabarabara ku bushake. Ntibikwiye gusa yuko bakugwa mu mabarabara, harakenewe kurondera gutahura igituma bari mu ibarabara. Uwo ni umwihwezo w'uburongoye urunani rwa politiki rutavuga rumwe na leta Sefo Harusha. Federic Bamvuga Inyumvira aratanga imvo zitatu nyamukuru zirimwo ubwicanyi bukibandanya, kunyaga amatungo y'imiryango, hamwe no kunyuruza itunga ry'igihugu rigenewe imigambi y'abanyagihugu.
Ikibazo cya mbere kiza ni kubura imbono. Mu bisanzwe ufashe ubutegetsi ni ukuvuga ibibazo ibona uje gutorera umuti urabishiranga ukavuga uti ngiki, ukavuga ingene ibyo bibazo bizotwara uburyo, ukavuga abahinga bazobikora ko abufise ingene bangana abudafise ukabarondera, ugaheza ukivuga uti none tuzobikora gute, mukaheza mukerekana ingene mwofata urwo rugendo. Rero ikibazo cy'abantu mu barabara ni ikibazo bwa mbere hariho intambara, ariko bica bifatana n'ibi byo kwica wisha ababyeyi b'abana, ukica umupapa, ukica umumama cyangwa ukica bose abana bacika bamayibo, kuko base bantu bashobora kubatunga no bafite ibibazo by'abana babo bivyariye. Icyo ni ikibazo gica kiza mu bituma mwene abo bana baboneka, hagaca haza kwa kwiba abanyagihugu ibyo babiri yakuya wowe ukaza ukabibaka kubera uvuga uti ndiganje ndabibaka ntawumbuza, ndafise umucamanza nkingira, ndafise umukuru mugambwa nkingira, reka ndamwirinda mu munyagihugu ndamwica ariko ndamuhonyange biramusha. Ibyo biriho mu gihugu n'ukuri, ibyo nibyo bituma aba bana babura iyo bajya n'iyo bava, bakavuga bati reka twigire inyubarabara niyo kazoza kacu koba. agacana cyakindi ngo kwiba ivyo igihugu gitunze ukiyiba uburyo bwo fashije imigambi ukabunyikizwa gatwari wawe ukibakira amazu ukibakirogirira imiduga ibikwegana ukira ibintu byose ubona ko bikuhimbaye mugabo babana bo mwibarabara ntibakuneze ngo ushiraho ubwo bushikiranganje ubwo bushikiranganje nabwo nukurondera amahera bukirira amahera mugabo mwene ivyo bazo nyamukuru by'inkora mutima barabikora kubagasha jewe ndavyemeza nta leta dufise kuko leta itagira imbono leta yica leta yiba leta yibi byayo iyo leta siyo kuko ababigira mbo muri leta ni benshi kandi iki ni kibazo kimwe mu bindi kurya jwaza n'ibindi by'ingora abahizi bidasanzwe
mu mpera z'umwaka w'2021 amatohoza yagitswe n'ihuriro ry'ubuyobozi bw'intara mu bijyanye n'iterambere n'imibano yerekanye ko abana barenga 70,000 badashikana imyaka 18 baba mu mabarabara igisagara cya Bujumbura cyonyine cyarayizwamo abana bo mu ibarabara 5,000 ni hano duce dusozerera ikiganiro ku isoko cuno munsi mwari kumushikirizwa na jewe Pia Gahungu ndabahisango ku munsi wa gatandatu za naho ubutaha
cyari kiganiro ku isoko.
Mu gusozera amakuru yo ku munsi wa gatandatu nk'uko mubimenyereye tubabwira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi ayuno munsi tuyasomerwa na George Nimenya.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze jo tibagenzi murano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri inondwi. Tuyatangurire kuri Burundi Eko cyanditse ku myanda yibonekeza hafi y'amazu y'uburiro n'ubunywero mu gisagara cha Bujumbura naho amaze gutangazwa ko ikiza cyakorera kimaze gushika muri ico gisagara umugwa mukuru w'ubutunzi mu Burundi. Cyo kumenyesha makuru gitankarero ku isoko ya quartier Ngagara ya kabiri isigaye ari nk'iyarara itandukanye ngo uciye hose wicwa n'umunuko. Ku mpande z'iyo soko uhasanga ibidarazwa by'ibifungurwa ivyamwa n'imboga abantu batandukanye barabigura bakanabiriraho bitanaronze. Amazu y'uburiro ari nko ku metero zibiri canke zitatu impande y'iyo micafu basuka imicafu itandukanye harimo amazi yakoreshejwe kandi anuka. Ku bwa Burundi ko abo n'abandi baratinya ko ingwara zifatiye ku isuku rike harimo na korera zishobora gufata abanyagihugu. Reka ngo n'ubunywero busanzwe bwegereye iyo myanda abihereza ibinyobwa baranagura n'akanyama kokeje bikaboneka ko nabo nyene bashobora kwandura izo ngwara. Tubandanye ano makuru yanditswe muri inondwe na BPinfo cyandika ku mifuko ipima ibiro 150 y'isukari yafashwe ku munsi wa kane igenekezo rya gatanu uno mwaka mugihe yari ijanywe kugurishwa mu Rwanda. Ku bwa BPinfo ngo banyeneyo baciye bayita barahunga bajabuka mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Uyo mifuko ikaba ibitswe mu biro vya komine. Mu bijanye n'ibidukikije navyo ikinyesha makuru iwacu candika ku bifyera byayogeje imirima y'ibitegwa mu ntara ya Rumonge. Amakomine yose iyo ntara ya Rumonge yanamaze gushikirwa ariko rero isinzikaye gusumba ikomine Muhuta aho amahegitari 40 y'ibitegwa amaze kononekara. Evode Ndagijimana umuhinga mu bijanye n'udukoko tubonona ibitegwa akaba ashinzwe kugenzura ibitegwa mu ntara ya Rumonge aho yavugana na iwacu yaratanze urutonde rw'amazone avugwamo ibyo bifitera. Izo nazo Irusabagi iri muri komine Burambi, Mudende ibarizwa muri komine Buyengero, Magara ya komine Bugarama, hamwe na Minago Kizuka na Gatete za komine Rumonge. Ku munsi wa gatanu igerekezo rya 43 mu kwezi kwa Kigarama guheze, ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwaratanguje muri komine Muhuta igikorwa cyo gupompa ivyo bifyera. Kugira ngo bashobore kubigwanya neza ngo nokuvyegeranya bakabisukamwo omo ivanze n'umunyu hanyuma bakabita mu binogo kugira ngo birinde ingaruka zishobora kubangamira amagara y'abantu. Ariyo niho wagarukiye amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri inondwe mwari kumwe na George Nimenya nkaba ndabipfurije weekend nziza naho ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze George Nimenya ninga duce dusozera makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye Josine Kaze na yabashikirije ndabifurije bihe byizi wanyu naho ubutaha.